ingino 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 kwira jo inzamba
kiro kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko ekana yo muri Afrika nzima muri kino kiganiro cyanyu kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi mugishikirizwa na Desire Atungimana.
Nakajyo kanyu bakunze ibiganiro bya Radio Inzamba gateka kawe ni mwanya w'ibiganiro cy'inkino muri kwena zizira tunyimana kuri mikro nayo muhinga bw'ivyuma hari Martin Kelly ngenda badashaka muti rero uno musi tuganira kubijanye n'iki turabira hamwe umugwi inserukira gihugu intamba mu rugamba bakinyi bahamagawe abaribo ningene rero umugwi witeguye kwakira urukino rwa Centrafrique turaza kandi kubabwira ko mu gikombe cy'umukuru w'igihugu gitanga uburenganzira bwo kuja mu gikombe cha Afrika cy'abatwa ibikombe wabo hariho ivyashitse imigwi yo mu cicaro cha kabiri ikuramwe mu cicaro cha mbere ibyo byose turaza kubereka ingene byagiye biragenda tukwitira hakurya y'amazi tubabwire ingene amahiganwa atekanijwe mu mpera y'inondwi guhera uno munsi hanyuma tubabwire mbere n'inkino zitandukanye zaraye zibaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rya higanwa rikomeye rya NBA nkaba nongeye kuba ikaze muri kumwe na Desire Hatungimana
birakaze birakaze
Utangure rero tubabwira ibijanye n'umupira w'amaguru mu gikombe cy'umukuru w'igihugu aho bageze mu gice cya 18 gice cya nyuma nico kiranga misi ngo banda bashikirize kuko ibyo mu gice cya 16 gice cya nyuma byararangiye ariko hari imigwi yo mu cicaro cya mbere itabitorohewe na gatoya ari byo ngo banda bashikirize no kuvuga rero yuko mu gice cya 18 gice cya nyuma hari urukino rukomeye cyane gose ruzohuza umugwi wa Rukinzo aho uzotana mu mitwe na Vitaro ni imigwi ikomeye yose yatabuvangwa na kazotana insinzi Tel Aviv rero izokira nayo na Flambeau de l'Est hari mahamenyesha yuko umugwa Tel Aviv wakuyemwo mu higanwa umugwa Aigle Noir w'imakamba umugwa ukomeye cyane mu higanwa ry'u Burundi mbere abamenyereza b'uwo mugwi bakaba bace bahabwa akaruhuko nkuko byashikirijwe n'itangazo ryasohowe n'umugwa Aigle Noir akaruhuko rero ntimwumve ngo nakandi no kubabwira ati ikibanza muri mwo ni kibanza gito cyane ni kibanza kitababereye kugera umugwi wacu tsinzwe ni mu cicaro cha kabiri bamuraruhuka ama torondere ngira abandi bashaka kubasubira kandi babishoboye uwo numugwi wa Aigle Noir wasezewe rero numugwi mu cicaro cha kabiri wa Tel Aviv ama musonga ati izokirana uzotsinda hagati ya Buhumuza na Les Elephants umamuri kine uzotsinda hagati ya Burundi Sport Dynamique na Makamba hanyuma Interstar izokina n'uzotsinda hagati ya Message Ngozi na Aigle Noir B nayo Lydia Ridic Sport for Africa izohura na Olympic Star Muyinga Lumiere de Mumba yatsinze umugwa Muzinga iwutsinda Muzinga kuri za penalty Muzinga ibirasezeye Lumiere de Mumba rizokina na Garage nayo nyene yatsinze Kayanza United ihagaze neza mu higanwa murumva yuko iyo migwi yo mu cicaro cha kabiri byifashemo neza cyane ari umugwi wo kumwumba cyangwa umugwi wa Garage hanyuma wa RFC Muravya nayo ikazotana mu mitwe na Bujumbura City iki rero ni nkino z'ibice cy'umunani gitsinze cyanyuma mu higanwa ry'umukuru w'igihugu nkuko nabivuze mu ntangamarara ni igikombe gikomeye kuko ugitahukanye aronka uburenganzira bw'userukira Burundi mu nkino za Afrika z'abatwaye ibikombe wabo ico bita Coupe de la Confédération nuko rero
yo ngomba kumenya kwinginga umuntu ushaka inka aryama nkaso
nababwiye rero umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba ufise urugamba rutoroshe ubwo rugamba surunde itariki 26 ku kibuga intwari hariya ibujumbura umugwi serukira gihugu uzotana mu mitwe n'umugwi wa Centrafrique n'urukino rutoroshe na gatoya kuko intamba mu rugamba zifise amanota 4 zikaba zikurikira Mauritania ifise amanota 5 nuko uvuga umugwi w'u Burundi ari we intamba mu rugamba uramutsinze ugo rukino bazokina itariki 26 ugatsinda ucugira amanota 7 mu gihe rero Mauritania nayo yotsindwa kuko izokirana na Maroc ico gihe u Burundi buca bufata ikibanza ca kabiri kandi ico kibanza ca kabiri gitanga uburenganzira bwo kuja mu gikombe ca Afrika ariko rero ntibirarangira kwa rukino rwa nyuma u Burundi butegeza kuzokinira Maroc buzokina na Maroc nokino numva rutoroshye na gato yakomura ati kw'igihugu cy'a Maroc ari igihugu gikomeye cyane muri Afrika ariko Maroc ishobora kuzokinogorokena no Burundi yaramaze koronka itike igahereza umwanya abandi bakenye kugira nabo bageragezwe ico twovuga nuko na Mauritania urukino rwa nyuma izo rukinira muri Centrafrique cyo kimwe no Burundi ibibuga byabo byari byarahagaritswe na CAF ariko muri no minsi barasuye kubaha uburenganzira bwo gusubira kwakinira haba ku kibuga Intwari Bujumbura cyane ku kibuga cha Centrafrique hose barabemereye umva Centrafrique ro yakiri wabo nayo nyene irashobora gusanga ikoreye akazi ugasanga ikoreye akazi Burundi mu gutsinda Mauritania ico gihe Burundi rero naho gutsindwa na Maroc bwaratsinze Centrafrique hanyuma Maroc gatsinda Mauritania murumva yuko uburundi bwa mugiye mu gikombe cya Afrika ubugira kabiri mugo murumva yuko icyo bita equation zira cyane ni cyane no kurindira rero bwa mbere uburundi butanze kuraba kuwundi ubanze gutinda Centrafrique nibwo atinda Centrafrique ebisigaye buzovyikorera cyane bikogwe nabandi ariko urukino ngombwa no gukino bazokena na Centrafrique ni inkuru nziza rero yabonetse kubona ugo rukino zobera Burundi ibujumbura ku kibuga Intwari abakinyi bamenyereye cyane kandi bikazofasha cyane gose kugira abakinyi bashyigikigwe nkuko nabivuze mu kiganiro giheze burya umurororezi kenshi aharwa nk'umukinyi wa 12 murumva rero yuko gukinira imbere y'abakunzi bawe ari byiza cyane mu gihe CAF itabafata ingingo yuko atabaje ku kibuga muri kino gihe cha COVID ariko twizere yuko abarorezi bazaba bari benshi kugira bashyigikire umugweserukira gihugu rero murumva ko akazi kakiri karekare ariko nivyo gushima muri ico gihe muri zo nkino tugarutse muri zo nkino zigiye kuba tariki 46 gushika tariki 30 imigwi ya Afrika iri kwitana mu mitwe hari ibintu byinshi cyane bizohava bigora imigwi itari mike na cyane cyane imigwi ifise abakinyi benshi bakina hanze yabo bakina nko mu bihugu by'u Faransa mu bihugu by'u Bwongereza iyo migwi irashaka kugira ibibazo muti kuki mu gihugu cy'u Faransa kugira usohotse igihugu kugira ugaruke uja muri bimwe bita confinement mukato ukamara iminsi indwi no kuvuga rero yuko abakinyi baje gukina bagaheza ugo rukino basubiye inyuma ucusanga bamara iminsi indwi badasubiye kuja ku kibuga cyabo bigatuma rero imigwi myinshi yo mu gihugu cy'u Faransa no mu Bwongereza iri kwiravuga yuko itazorekura abakinyi itare kuri abakinyi rero hari bihugu nka bijya bihugu bya Côte d'Ivoire za Côte d'Ivoire za Senegal za Mali ibihugu byo muri Afrique de l'Ouest bifise abakinyi benshi cyane gose bakina mu Faransa aho usanga batabarikuye ushaka gusanga ariko barakinisha abakinyi bo hagati mu gihugu kujya kwa Shan bikaba ari ikibazo gikomeye cyane abamenyereza batandukanye muri Afrika bariko baravuga ati FIFA ibintu ariko iragira ntibigira umutwe n'amaguru kuko FIFA yavuze yuko muri kino gihe cya COVID equipe umugwi urashaka kwankira umukinyi kujya gukina mu gweserukira gihugu siko byahora kubera umugwi wankiye gukina wankiye umukinyi kujya mu gweserukira gihugu mu minsi iheze ahubwo n'imigwi yafatirwa ibihano muri no minsi rero bavuga ati FIFA iradutereranye muri Afrika bakinye bacu benshi mu migwi ikomakome bakina iburayi none tuzobigenza gute mu Burundi rero nta bakinyi dufise bakina mu gihugu cy'u Faransa basanzwe hamagarwa mu gweserukira gihugu ariko turafise abari mu Bubiligi turafise aba muri Turikiya nibaza yuko muri Turikiya nta kibazo gihari no mu Bubiligi nta kibazo gihari umva rero na mata y'amavuta ku gihugu cy'u Burundi kuko ugiye kuraba muri Centrafrique bashobora gutakaza abakinyi gihe byogenda uko bateza gutakaza abakinyi batari bake bakina mu Faransa kuko ni bihugu cyane cyane bihugu bivuga igifaransa usanga abakinyi babo bakina ari mu gihugu cy'u Faransa mu cyicaro cya mbere cya kabiri cyangwa cya gatatu murumva rero muri no minsi ntivyoroshe na gatoya na Maroc nayo nyene nuko nyene afite abakinyi batari bake bakina mu Faransa iyo ngingi kana mukigiye mu ngiro bishobora gutera ikibazo arabamenyereza benshi batangiye kuvuga ati izi nkino nkuko babigenje muri America y'Epfo America du Sud inkino zose zobaye zo kugurondereye iki gikombe cy'isi yose bazimure mu kwezi kwa gatandatu kugira barabe ibya COVID bizaba biko biratumutwe nabo harabamenyereza benshi bo muri Afrika bafise abakinyi benshi bakina iburayi muri ibyo bihugu by'u Faransa n'Ubwongereza batangiye gusaba bati turasavye ibizi nkino zigizwe inyuma kugira turabe iki kiza gitera kije ariko rero kugeza uno munsi ntibiradadanuka biradatanuka kandi biranagoye kuko murazi yuko ibihanze CAF no munsi si izo nkino zigomba zibe na matora ayo matora ya CAF rero ariko araba azoba ku munsi wa 13 hariya mu gihugu cha Maroc ni amatora ariko azobera hanyuma akaba ari amatora yavuzwe mu bintu byinshi cyane gose ko FIFA yo yarivanze mbere hagasigara umutunzi karuhariwe bita miliardere wo muri Afrika y'Epfo bavuga yuko ariwe cyangwa bikunda ategeza gusubirira Ahmad yamaze kubogozwa mbere agahabwa ibihano by'imyaka ibiri adasubiye mu bintu bijanye n'umupira kuko yagirizwa ibintu bitari bike bijanye n'ukonona umupira w'amaguru. Rekaro tubabwire abakinyi 41 bamaze guhamagarwa kugira bazokugwemwo abakinyi bazohora baserukira Burundi muri zo nkino kuri zibiri no babwira ko abanyegori bahamagawe ni Onesime Rukundo Jonathan Nahimana Justin Ndikumana Ismaël Wilonja hanyuma abakinyi b'inyuma hariho Frederic Nsabiyumva David Nshimiyimana Isa Kizimana Eric Ndizeye Musa Mujyango Philippe Nzeyimana Faustin Ndikumana Emery Nimubona Blanchard Ngabonziza Marco Waymans Asman Ndikumana Dieu merci Ndikumana abo hagati hariho Yusuf Ndayishimiye Pascal Ramazani Alberto Murantunga gato ndandiko ndabwira bo hagati ni Yusuf Ndayishimiye Pascal Ramazani Alberto Mugisha Francis Mustafa Christophe Nduwarugira Gayer Bigirimana Eric Mbirizi abakinyi bandi ni Enoke Sabumukama Terence Rukundo Saido Ntibazonkiza Steven Zigamasabo Cedric Dani Urasenga Narcisse Masudi Ismaël Shimirimana Mohamed Juma hakongera ko Kutinyo Amisi Mohamed Amisi na Eric Kwizera abandi bo hagati ni Cedric Amisi Akbar Muderi Jospin Shimirimana Jules Ulimwengu Abdul Rukundo aba satirizi nabo hakaza Saido Berahino Caleb Bimenyimana Bienvenue Shaka na Raoul Vyamungu abo ni bakinyi 41 muri bakinyi 41 rero dusanga harimo bakinyi bashika 41 mu Burundi 21 bakina hanze muri 21 harimo bakinyi 10 bakina mu bihugu vya Burayi murumva rero yuko abakinyi bahamagawe bakabavuye nk'abakinyi Burundi bavuye mu migwi 9 imigicenda kuri 16 gize higanwa hanyuma tukamenyesha uko imigwi ya Musongati Aigle Noir ifise abakinyi benshi kuko ifise abakinyi 44 muri abakinyi bari bacaguwe kugira bazofashe mu guserukira igihugu abakinyi mu Burundi rero murumva ko bahari bujya iyo hamagaye abakinyi bashika 21 basanzwe bakina hanze y'u Burundi cyerekana ko ushano gukora umugwi atarimo mu Burundi arimo ariko iciza cyazanywe na bajimi ndayizeye bamuhaye umugwi nuko bahaye icizere n'abakinyi basanzwe bakina hagati mu gihugu twarebanye ku nkino zirangiye inkino zahuje u Burundi na Mauritania harimo bakinyi bakina basanzwe bakina mu Burundi bikaba byarafashije cyane ku mugwi serukira gihugu bumva bose ko ari wabo n'abakinyi bari mu gihugu hagati bakumva ko nabo mu gwe serukira ari wabo atari abakinyi bamaze kuronka uburyo gusa bwo gushika hanze y'u Burundi nuko rero ibijanye no mu gwe serukira gihugu reka tube tubigarukirije ngaha muri basketball naho umugwi wa Kerne wamaze gutwara igikombe ntibiradadanuka kugira tumenye neza imigwi ine ya mbere muri iryo higanwa ariyo migwi ibire kure gukina igikombe cy'u Burundi bwose kugira bimenyekane rero hari urukino rumwe gukiraraniro zo ku munsi w'Imana ruzohuza Lezipo n'umugwi wa Dinamo ubwo rukino rufise ingaruka zinini cyane gose kuko igihe nka Lezipo zitakazishobora kuva mu migwi ine ariko iritsinze ikajya muri iyo migwi ine kandi gukina higanwa cy'u Burundi bwose nivyo vyiza cyane kuko ni naryo higanwa ritanga uburenganzira guserukira Burundi mu nkino z'akarere murumva rero yuko atakira kogwa gorukino rwa Dinamo na Lesiporzo ba ku munsi wejo ku munsi w'Imana murantunga ari gorukino zo dadanura ibanza bine mu higanwa rya basketball mu Burundi arabaha bibaza ngo niko riki tutatubwiye ibijanye n'ihiganwa y'u Burundi y'umupira w'amaguru mu Burundi no kubera inkino zose kuba itariki zibiri z'ukwezi kwa kane murumva yuko hariho igikombe cy'umukuru w'igihugu hakabara hariho n'imyiteguro y'umugwi serukira gihugu ufise urukino tariki 46 ukagira n'urukino tariki 30 nico gituma rero inkino z'ihiganwa y'u Burundi kundi gira 25 zidotangura itariki zibiri z'ukwezi kwa kane tuzobamenyesha rero ahageze Ihamba muruganda Reka rero tuve mu byintamba mu rugamba dukubitire hakujya y'amazi dukubitire muri Ligue Europa muri Ligue Europa arabankino ku munsi wejo inkino nyinshi cyane tukamenyesha uko ari gice cya 16 gishyira cyanyuma Manchester United kugibuga cyayo naho yatangwe kuronka igitsindo nti byarangiye umugwa wa Milan subanikiye bataha banganije igitsindo kimwe ku kindi kino go gusubiza rero Manchester United gashaka kuzoshobora kuzogira ibibazo ariko nkuko ishobora gutsindira hariyanya kuri San Siro nibisanzwe cyane uko umugwa ukomeye nyinsinzi hanze murako kona mirase yaje kurondera inota irikura hariya mu muji wa Manchester izindi nkino zabaye Dinamo de Kiev yatsindiwe muhira na Villarreal murumva ko Villarreal ifite intambwe mu gice cy'umunani gishiri cyanyuma Ajax nuko nyene yatsinze Young Boys ibitsindo bitatu ku busa nayo nyene kugura kumwe ko namaze gushika mu gice cy'umunani gishiri cyanyuma Slavia Prague yanganije na Rangers igitsindo kimwe ku kindi Olympiacos itsindirwa muhira na Arsenal nayo nyene Arsenal ku bitsindo bitatu kuri kimwe Arsenal nayo nyene ikaba imaze gutera intambwe igice cy'umunani gishiri cyanyuma Grenade cyo kimwe yatsinze Molde itsindo biri ku busa umugwi wa Tottenham nawo nyene urafite intambwe ikomeye watsinze umugwi wa Dinamo ibitsindo bibiri ku busa AS Roma itsinda Shakhtar Donetsk itsindo bitatu ku busa murumva ko iyo migwi yagira ronka ibitsindo byaba bibiri cyangwa bitatu na cyane cyane itsindira hanze iyo migwi iba byerekana yuko ifise amahigwe yuko zobandanya mu gice cya 8 gishiri cyanyuma izo nkino nazo zikazoba itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu muri Ligue des Champions inkino zabaye kwa gatatu no kwa kabiri hashobora kuba batazibonye tubabwire ko Juventus yatsinze FC Porto ibitsindo bitatu kuri bibiri ariko nticyabuza yuko umugwa wa Juventus usezeregwa n'ibintu rero bitoroshye na gatoya Juventus ikaba yasezerewe banganya ibitsindo ariko FC Porto kubera yatsinze ibitsindo byinshi hanze uwo mugwi ukaba ari uzokomeza mu gice cya kane gishiri cya nyuma Dortmund yanganije na Sevilla ibitsindo bibiri kuri bibiri ariko kubera intsinzi ya mbere Sevilla Dortmund nizobandanya ku bitsindo bitanu kuri bine Paris Saint Germain nayo yanganije na FC Barcelona kimwe ku kindi umugwi wa Paris Saint Germain kwa sinze bine kuri kimwe mu rukino rwa mbere no kuvuga yuko Paris Saint-Germain zobandanya hanyuma Liverpool nayo yatsinze RS Belgrade itsinda biri ku busa nako byaje byagenze mu rukino rwa mbere bine ku busa rero murumva Liverpool niyo ikomeza tukamenyesha yuko rero turavye Juventus de Turin yavuyemwo ikinamo Cristiano Ronaldo FC Barcelona ikinamo Messi kugira bavire mu gice cy'umunani gishyira cyanyuma bavemwo bose ntagiye numwe dusubira kubona mu gice cya kane gishyira cyanyuma cyaruka kuboneka mu mwaka wa 2005 abakinyi murazi yuko bagiye bakurakuranwa batwara Ballon d'Or zika 11 n'abagabo bakomeye cyane mu mupira w'amaguru baramutse bahavuye abasubirizi bariko baraboneka hariho Haaland akina muri Dortmund akaba Mbappe akina mu Faransa muri Paris Saint-Germain niyo bakinyi bakiri bato ariko baramera nk'abaduga abantu babona yuko bashaka gusubirira ibi bihangange bibiri bariko barasa n'abakukuruka kuko Cristiano ageze imyaka 35 Messi 34 murumva bariko baragenda mbere Cristiano 36 ari hafi kuyikabakaba murumva rero yuko naho muri no Messi dusuke tubona abantu bakina bakuze bafite imyaka myinshi nka Pepe umu defenseur wa FC Porto yavyifashemo cyane muri ugo rukinyo afite imyaka 38 Bazratan afite 38 ba Buffon abaje kurenza 40 muri kino gihe rero dusigaye tubona abakinyi batamwe guza barakina bafite imyaka myinshi mu myaka iheze byari byasa n'ibyaheze nta wizi ko yo bari ya discipline bagendera ko nziza ariko hari abakinyi bavyerekana ko ukabona ko bagikomeye kandi imyaka iri kwirabajana aho no vuga nka Zlatan Ibrahimovic ugiye kumuraba aracakomeye cyane Cristiano Ronaldo nuko nyene ba Pepe bose baravyerekanye biraboneka rero yuko bamwe bahora bibaza ati mu myaka 30 umuntu abageze kwa kukuruka biriko birasa n'ibihava bikaboneka yuko abakinyi muri no minsi basigaye bamara igihe kirekire bariko barakina Cristiano Ronaldo na Lionel Messi mu gice cya kane cya Ligue des Champions nta wuzo bakubita ijisho abantu bagira ibintu vya publicité burya ni baba bahahombeye iyi bihanganye hivyo bitabonetse mu mahiganwa batakaza ibitari bike Reka rero dutangura amahiganwa duhere mu gihugu cy'Ubufaransa tubabwira ko no musaha zine z'ijoro umugwi wa Reims wa kira Lyon Angers izagutana izotana mu mitwe ku munsi w'ejo saa 8 n'umugwi wa Saint-Étienne umugwi wa Olympique de Marseille waronse intsinzi ya mbere ku n'umumenyereza wa mbere Georges Sampaoli baza kwakira umugwi wa Brest isaha 12 Nime izotana mu mitwe na Montpellier ku munsi w'Imana saa 8 Lorient yakire Nice saa 10 kuri iyo saha kandi Reims izokina na Metz Dijon yakire Bordeaux Rennes ikine na Strasbourg Monaco itane mu mitwe na Lille urukino rukomeye cyane mu gihugu cy'Ubufaransa Lille numugwi wa mbere muno munsi uzogendera Monaco ya kane ariko Monaco ikomeye cyane muri kino gihe imaze kuvyerekana urukino rero nigo tubona mu Faransa rakomeye cyane ruzaba ku munsi w'Imana isaha 12:05 hanyuma Paris Saint-Germain nayo yakire Nantes isaha 4 z'ijoro
Maria Frankito Kibido Kibuganizo
muri Espagne hari urukino rumwe no munsi ruzaba kuba saa 4 z'ijoro Levante yakira Valence hanyuma ku munsi wejo saa 9 umugwa Deportivo Alaves ukina na Cadix Real Madrid yakire Elche Osasuna ikire na aho ni ku munsi wejo saa 10:15 Samuel wa 30 Osasuna izo kwakira Valladolid Getafe ikine ku munsi w'Imana saa 4 z'ijoro na Atletico de Madrid Celta Vigo yakira Athletic Bilbao saa 9 umugwa wa Granada uzokina na Real Sociedad ku munsi w'Imana saa 10:15 Eibar yakire umugwi wa Villarreal saa moya n'igice Sevilla ikine na Betis ni kuvuga imigwi yo mu gisagara kimwe Betis Sevilla na FC Sevilla zizotana mu mitwe ku munsi w'Imana isaha 4 z'ijoro ibari ikintu bita derby urukino rukomeye cyane muri cyo gihugu muri cyo gisagara cya Sevilla ruba urukino rukomeye cyane ahiyo migwi rero iheza ikerekana icyo umusumbije uwundi Barcelona yo kuwa mbere isaha 4 z'ijoro izokina na Huesca Mu Butaliyano naho nyina rukino rumwe ruzoba ku munsi ruza kubuno munsi saa 10 yuno munsi Lazio Roma yakira Crotone ku munsi saa 3:45 kandi uno munsi arundi rukino Atalanta ikina na Spezia hanyuma ku munsi wejo saa 10 Sassuolo izokina na Hellas Verona saa moya Benevento yakire Fiorentina saa 3:15 Genoa izokina na Udinese Bologna yakire ku munsi w'Imana Sampdoria saa 7:30 Torino ikine na Inter de Milan saa 10 ku munsi w'Imana Parma nayo ikine na Roma saa 10 Cagliari yakire Juventus saa moya ku munsi w'Imana Milan na Naples n'urukino rukomeye cyane ruzoba saa 3:45 n'urukino ruhuza imigwi ikomeye cyane ga mu gihugu cy'u Butaliyani Mu Budagi uno munsi rukino rumwe rudendera ruza guhuza saa 3:30 Osburg yakira Mönchengladbach hama Wolfsburg iza gukina na Schalke 04 saa 10:30 ku munsi wejo Werder Bremen yakire Bayern Dominik saa 10:30 kuri iyo saa kandi Union Berlin iza gukina na Cologne Mayence yakire Fribourg Dortmund ikina na Hertha Berlin saa 8:30 hanyuma ku munsi w'Imana Leverkusen iza gukina na Armin Bielefeld saa 8:30 saa 10 n'igice Leipzig yakire Eintracht Frankfurt nayo ku saa moya y'ijoro kuri uwo munsi w'Imana nyene Stuttgart ikine na Hoffenheim no mu Bwongereza no munsi ndu ya 28 iratangura aho isaha 4 z'ijoro Newcastle United za gutana mu mitwe na Aston Villa ku munsi wejo saa 8:30 Leeds United zo kwakira umugwi wa Chelsea kuva umumenyereza Thomas Tuchel umudaji yavuye muri Paris Saint-Germain afashe umugwi utaratsindwa na rimwe ni ibintu bikomeye cyane kuko baraduze ku bw'uburyo bageze mu kibanza cya kano no munsi Chelsea rero muri no minsi gukina nayo ubuzi yuko bitoroshe na gatoya kwitsinda ni kibazo reka turabe rero umusaza Bielsa ku munsi weje n'umugwi wa Leeds bakina biruka nk'imoteri tuzarabe uko ari co bazoshikako imbere y'umugwi wa Chelsea umaze kwerekana kukomeye cyane muri no minsi Crystal Palace izokina ku munsi weje saa 11 na West Brom Albion Everton yakire Burnley saa moya n'igice saa 4 z'ijoro Fulham izokakira Man City ikomeye cyane muri no minsi mu kibanza cya mbere Southampton izokina na Brighton ku munsi w'Imana saa 8 Leicester yakire Sheffield United ku w'Imana saa 10 nyene saa 10 hama Arsenal izokwakira Tottenham hazoba ari ku munsi w'Imana isaha 12:30 n'urukino rukomeye cyane aho umugwa Arsenal azokina na Tottenham nta ubizi ngene bizogenda ariko n'imigwi ikamenyegwa uno munsi baratsindeje bagatsindwa n'imigwi iri hepo cyane kiri kure ugiye kuraba muri classement ariko kenshi iyo migwi huye usanga rutino rubereye ijisho hanyuma saa 3:15 Manchester United zokira na West Ham United na Southampton yakira Liverpool icumbagira cyane naho muri Ligue des Champions yoyo imeze neza arose bera nitike kujya mu cyice cya kane gisiri cyanyuma itsinze bine ku busa n'ihiganwa ry'ubwongereza iracumbagiza cyane ikazora yo kuwa mbere isazi neza ijoro ko barabutse bagaheza bakavyuka muri championat kuko ikibanza barimwo ntikibereye Liverpool ikibanza gishaka 18 ntikibereye Liverpool na gatoya Reka rero bakunzi bakino kiganiro turangirize muri basketball hari muri kazungu za America tubabwira ko mugwe wa Charlotte Hornets warewe irahiye Detroit Pistons mukutsinda mu kwamata 105-102 Toronto yatsinzwe n'umugwi wa Atlanta wisanze muhira Toronto itsindirwa muhira babasumbije inota rimwe rudende amanota 120-121 imbere y'abakunzi bayo ntivyajyoshe cyane kandi inota rimwe yababaza cyane Brooklyn Nets uno munsi igoye gutsinda yatsinze Boston Celtics amanota 129-99 Chicago Bulls itsindirwa muhira nayo nyene itsindirwa na Philadelphia ku manota 175 umugwi wa New Orleans Pelicans watsindiwe muhira nawo nyene na Minnesota 133-105 hanyuma Milwaukee Bucks yatsinze New York Knicks amanota 138-101 mu gihe Miami Heat yatsinze Orlando Magic 118-103 Oklahoma City itsinda umugwi wa Dallas Mavericks amanota 116-108 Los Angeles Clippers itsinda Golden State Warriors amanota 103-108 Portland itsindirwa muhira na Phoenix Suns amanota 127-121 mu gihe Sacramento Kings yatsinze umugwi wa Houston Rockets ku manota 125-105 Murakoze rero bakunze bakira kiganira murakoze na Desire atunyuma na kuri micro muhinga bw'ivyuma Martin Kelly ngenda badashaka afatikanije na Innocent kubw'Imana tubasezere mwese tubifuriza kugira weekend nziza na radio Izamba gateka ka
Yingino kuri radio Izamba
Kino kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko eka nayo muri Afrika nzima muri kino kiganiro cyanyu tidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi mugishikirizwa na Desire Atungimana.